mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi ku rubuga rwa internet ni wa@radioyacu.com. Chuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza ne Eugenia Mukagusa basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba hano muri studio gatandatu ndi kumwe na mugenzi wanjye
Thomas Kamirindi. Mwiriwe se neza. Dore amakuru mu Burundi, insengero zitujuje ibisabwa zafatuye ibyemezo.
Namba y'umuntu muri mwebwe yo bakenye icyo numusaba nakora ishengero.
Utomo gukora ishengero ugatomora nkaryemera. Uburonse umutahe. Ubu rero ishengero
ni business.
Aya mashengero yari amashengero amaze kugira ubutunzi bwinshi.
Uyu ni ministri w'ubutegetsi bw'igihugu w'u Burundi Pascal Barandagiye, ni mukanya rero mu makuru yo mu byaga bigari. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ministri w'ubutabera William Barr yamuritse raporo y'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller.
Ivanka Trump, umukobwa wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, akaba n'umujyanama muri perezidanse, yagejeje ijambo kuri ba rwiyemezamirimo b'abagore mu nama yabo mu gihugu cya Cote d'Ivoire, aho yasoreje uruzinduko rw'iminsi ine yagiriraga muri Afurika.
Muri Uganda, urukiko rw'ikirenga rwahaye umugisha itegeko ryemerera umuntu ugejeje ku myaka 75 y'amavuko cyangwa uyirengeje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu.
Korea ya Ruguru yasabye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Mike Pompeo kutongera kujya mu biganiro birimo programu nikleyeri. Izi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye zo mu karere turaza kubigezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Mugume hafi ya radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, amakuru tuyahere hano muri Amerika, aho Minisitiri w'Ubutabera William Barr mukanya gashize yamurikiye rubanda raporo y'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller ku ruhare rw'Uburusiya mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 2016. Ariko iyi raporo yabanje kuyikuramo amakuru agomba gukomeza kuba ibanga mbere rero yo kuyishyira ku karubanda. Raporo ifite impapuro 400. Kuri William Barr, ntaho raporo yerekana ko Donald Trump yakoranye n'Uburusiya mu 2016 igihe yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu. Yasobanuye ko nyuma hafi y'imyaka ibiri ya nyeti, nyuma yo kumva abatangabuhamya ibihumbi na nyuma yo kureba ibimenyetso byinshi byinshi, umushinjacyaha wihariye ahamya nta gushidikanya ku Burusiya na guverinoma yabwo bivanze mu matora binyuranyije n'amategeko. Ariko rero mu kiganiro habanyamakuru, Ministre Barr yagize ati nta kimenyetso na kimwe mura yabonye cyerekana ko hari abanyamerika barimo n'abakoreraga Trump mu kwiyamamaza bagambanye cyangwa bafatanije na guverinoma y'u Burusiya. Kubirebana n'ingingo ya kabiri mura yagombaga gukoraho anketi, William Barr yatangaje ko umushinjacyaha wihariye ataciye umwanzuro ntakuka niba Perezida Trump yarabangamiye ubutabera cyangwa niba atarabubangamiye.
Umujyanama wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye mu Burusiya mu biganiro, umuvugizi w'i Kremlin Dmitry Peskov yabibwiye abanyamakuru uyu munsi kuwa kane. Fiona Hill yaraye agiranye ibiganiro i Moscou n'abayobozi benshi mu Burusiya, harimo umufasha mu buyobozi bw'i Kremlin yari Yuri Ushakov, umutegetsi muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika utashatse ko amazina ye atangazwa kubera ko amatangazo ku ruzinduko rwa Hill agomba gukorwa n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Yemeje ko urwo ruzinduko rwabaye nk'uko yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika The Associated Press. Hill ni umuyobozi mukuru ku bibazo by'Uburayi n'Uburusiya mu nteko ishinzwe umutekano ya Amerika. Peskov yavuze ko Hill n'abayobozi b'Uburusiya baganiriye ku bibazo bireba ibihugu byombi. Cyakora ntacyo yavuze ku nama Perezida Trump ashobora kugirana na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin. Ayo makuru haje ku munsi Departement y'Ubutabera yasohoyeho raporo idasanzwe ivuga ku kwivanga k'Uburusiya mu matora no mu bikorwa byo kwiyamamaza bya Trump. Uburusiya ariko bwakunze guhakana urwo ruhare rwarwo. Kandi Peskov uyu munsi yateye utwatsi iyo raporo, havuga ko nta kamaro ko itabahangayikishije cyangwa se ngo ibatere impungenge.
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Makuru tuyakomereze muri Uganda, aho uyu munsi urukiko rw'ikirenga rwahaye umugisha itegeko ryemerera umuntu urugejeje ku myaka 75 y'amavuko cyangwa se uyirengeje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ubu rero ni ukuvuga ko Perezida Yoweri Museveni afite uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza mu 2021. Inteko ishinga amategeko yatoye iri tegeko mu kwezi kwa 12/2017. Urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga narwo rwaryemeje mu kwa 7/2018. Abatavuga rumwe na Perezida Yoweri Museveni bajuririye urukiko rw'ikirenga basaba ko rusesa iri tegeko. Uyu munsi abacamanza 4 bateye utwatsi ubu bujurire, abandi 3 bushyigikiye. Bityo itegeko riba riremejwe burundu ku bwiganze rero bw'abane kuri 3. Perezida Museveni afite imyaka 74 y'amavuko, ari ku butegetsi kuva mu 1986. Yahinduye itegeko nshinga inshuro nyinshi bituma yiyamamariza kandi atsindira manda ya 3, ya 4 n'iya 5. None mu kwezi kwa 2 gushize ishyaka rye NRM National Resistance Movement ryemeje ko ari we kandida uzarihagararira mu matora yo mu 2021, akaba rero yamumarije manda ya 6.
Korea Ruguru irasaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Mike Pompeo kutongera kujya mu biganiro birimo programu nukleyeri. Kwong Jong-un, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Korea ya Ruguru, yavuze ko Pyongyang ishaka umuntu ushishoza kandi usobanura ibintu neza. Ibyo Gon yabibwiye ibiro ntaramakuru bya Korea ya Ruguru KCNA. Abajijwe ibyayo makuru, umuvugizi wa Departema ya Leta yavuze ko Amerika ikiteguye kugirana imishyikirano yubaka na Korea ya Ruguru. Ejo kwa 3, Korea ya Ruguru yari yatangaje ko yagerageje ikindi gisasu mu buryo bwo kugaragaza ubushobozi bwa Pyongyang mu rwego rwa gisirikare. Ibiro ntaramakuru KCNA byavuze ko umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yakurikiye igeragezwa ry'icyo gisasu. Ejo kwa 3 havuga ko iyo operation ifite akamaro kanini cyane. KCNA nta makuru yatanze ku bwoko bw'intwaro zageragejwe, ariko yumvikanishije ko atari misile. Iryo geragezwa ry'intwaro rishobora kuboneka nko kuburira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ibiganiro kuri programu nukleyeri ya Korea ya Ruguru ntacyo birimo gutanga. Ivanka Trump, umukobwa wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, akaba n'umujyanama muri presidansi, yageje ijambo kuri ba rwiyemezamirimo b'abagore mu nama y'igihugu mu gihugu cya Cote d'Ivoire kuri uyu wa 3. Trump yabwiye abagore bakora ibikorwa bibyara inyungu n'abagore bakangurira abandi ibikorwa by'iterambere, abanyepolitiki hamwe n'abanyeshuri, ati sosiyete zishyigikira abagore bakagera ku ntego zabo zirushaho kugira amahoro no kugera ku iterambere rirambye. Ati biragaragara mu bushakashatsi bwose tubona. Muri iyo nama ya ba rwiyemezamirimo w'abagore muri Cote d'Ivoire, niho Ivanka Trump yasoreje uruzinduko rw'iminsi ine yagiriraga muri Afurika, hamenyekanisha umugambi wa se ugizwe na miliyoni 50 z'amadolari. Ni umugambi se yashyizeho mu kwezi kwa 2 k'umwaka ushize wa 2018. Women's Global Development and Prosperity Initiative, WGDP, mu magambo ahinnye, ugamije gushyigikira abagore bakora imirimo ibahemba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Inama rero yabarwiyemeza mirimo yavugiwemo n'abagore bashoboye kandi bakora ibikorwa bibyara inyungu, n'abari bahagarariye ibigo baganira ku mahirwe y'abagore bakora ubucuruzi muri Afurika. Abenshi bavuye mu nama bumva bafite icyizere cy'ejo hazaza. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri www.radioyacuvewa.com. Ibiganiro byacu tubikomereze mu karere k'ibiyaga bigari.
Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere ku Rwanda rwazamutseho umwanya umwe ku rutonde rw'ibihugu byubahiriza cyangwa bihonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru n'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters sans frontières wabitangaje uyu munsi mu cyegeranyo cyayo cy'uyu mwaka. Eric Bagira ubusa yakinyujijemo amaso maze adutegurira inkuru.
Unyujije amaso mu cyegeranyo cy'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters sans frontières cyo mu 2019 ku bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi, ubona ko ibihugu 10 bya mbere bidahonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi. Birangajwe imbere n'igihugu cya Norvège n'amanota 7.82, gikurikirwa n'igihugu cya Finland n'amanota 7.9. Ni cyegeranyo RSF yakoze ku bihugu 180. Muri ibi bihugu Rwanda rwaje ku mwanya w'155 n'amanota 42.43. Ni mu gihe mu 2018 rwari ku 156 n'amanota 52.9, bivuze ko rwaje himbere umwanya umwe, ruri mu ibara ry'umutuku. Twaganiriye na bamwe mu banyamakuru kuri iki cyegeranyo.
Ndayibona rwose nko mu murongo wabyo umwanya badushyiramo naho turi no duhagaze. Hari n'igihe njye mvuga nti kuvuga ko mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa gutanga ibitekerezo nko gutera urwenya bamwe kabagira ngo ndakabije, ariko si ukabya. Ntibufunze 100%, ariko buri hasi hashoboka.
Uwo ni Bwana John Williams, intwaro umuyobozi w'ikinyamakuru Lemon News cyafunze gikorera kuri internet wemeranya bidasubirwaho n'ibyikubiye mu cyegeranyo cya RSF. By'umwihariko mu Rwanda, Reporters sans frontières ivuga ko hakunze kugaragara ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi cyangwa n'abanyamakuru bwabo bakiniga. RSF ivuga ko n'abanyamakuru b'abanyamahanga bashatse kuza mu Rwanda kurutanwa amakuru bimu uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwabwo. Iki cyegeranyo gikomeza kivuga ko nubwo hari itegeko ryo mu 2010 ryo kugera ku makuru ndetse n'uburyo bwo guteza imbere internet mu gihugu bikiri ikibazo kw'itangazamakuru, bamwe mu banyamakuru bakavuga ko ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi bidakabije, gusa nanone bakemeza ko abanyamakuru gabo nabo bagira uruhare mu kwiniga ku mpamvu zitandukanye. Bwana Jean-Claude Ndayishimye ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Museke akadomo rwa.
Hari ikibazo kikiri kw'itangazamakuru bikoresha internet. Nk'abanyamakuru yo tuganiriye hari igihe bati ngo ntirwishimiye ko inkuru ijyaho, turebye imikoranire dufitanye narwo tubona yagakwiye kubivaho inkuru ikavaho. Hari igihe rero bwa bushobozi buke nigeze kukomozaho butuma urwego runaka cyangwa umuntu ku giti cye utishimiye iyi nkuru bitewe n'ububasha ashobora kugera kuri icyo gitangazamakuru ashobora gutegeka iyo nkuru ikavaho.
Icyegeranyo cya RSF kivuga ko kuva mu 1996 kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abanyamakuru 8 bishwe cyangwa baburiwe irengero, naho abandi 35 bagahunga igihugu. Biruko mu gihe ibyegeranyo by'ubutegetsi bw'u Rwanda byo bishyira urwego rw'itangazamakuru ku gipimo gishimishije mu bwisanzure, ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB bwagiye ahabona mu 2018 bukira itangazamakuru ku mpuzandengo ya 81.3% mu bwisanzure. Mu Rwanda harabarurwa amateleviziyo asaga 10, amaradiyo asaga 30, ibinyamakuru byandika bigoye kumenya umubare wabyo cyane bikorera kuri murandasi, ariko bamwe mu bakora itangazamakuru bo bagasanga ubwinshi bw'ibitangazamakuru butapimerwa ku bwisanzure.
Ubwinshi bwabyo nibwo bwisanzure. Niba bibaye 40 bivuga ikintu kimwe cyangwa bikaba 200 bivuga ikintu kimwe, ibyakavuzwe bindi ntibivugwe. Nahitamo kubiba ari 5 ariko bivuga byinshi binyuranye. Niho n'ose bazavuga umupira gusa, bakavuga imyidagaduro, imiziki n'ibindi, ugasanga n'amakuru amwe kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba ntacyo ubwinshi babutanze.
Bwana Gonzaga Mugano kuri ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda basanga iki cyegeranyo cya Reporters sans frontières bigikubimo bidatangaje, gusa hari hamwe atemeranya nacyo nko ku cyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru kitagifungirwa, nubwo hasigaye n'icyo gushushanya abategetsi nacyo kiri mu kugirwaho impaka mu rukiko rw'ikirenga. Nanemeranye na RSF ivuga ko kuva Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaratoreye gukomeza gutegeka u Rwanda ibintu bishobora kuzakomeza kuba bibi mu itangazamakuru. Bwana Mugano aragaruka ku byo yemeranywaho na RSF.
Urebye itangazamakuru ritangaza imyaka ishize data ibisho kigaragaza yuko iby'amategeko ateganya abanyamakuru babyaje amahirwe kandi ikibazo gikomeye tuzi ko ari kwikumira censorship. Icya gatatu bavuze ku mategeko ya internet. Aya mategeko ntatu tuyafite ikibazo, cyane cyane itegeko ry'ibyagakorwa kuri internet, itegeko rya ICT muri rusange n'itegeko rya RURA. Tuba tunayakorera ubusitemu kugira ngo tuzayatange ibitekerezo aho twumva afite ko abangamiye itangazamakuru. Hari ikindi bavuze kandi bamaze kumenya ko hari kijyanye n'abanyamakuru b'abanyamahanga baza mu Rwanda. Abanyamakuru benshi bamaze kutugaragaza ko bigoye cyane ubu ngubu muri iyi minsi kugira ngo bemerewe kuza gutarimwe mu Rwanda.
Iyi ni ingingo bimwe mu bitangaza makuru by'imbere mu gihugu byaganiriyeho maze rubanda bakavuga uko bayumva.
Mboga ubasha kuburi kuri radio kavuga ati ari amakuru twanga gutanga mu byukuri ibwisanzure niba rifite n'ubuhe.
Muri rusange abanyamakuru bakagira icyo bakomeza gusaba ubutegetsi
bufungure imiryango yo gutanga makuru umuntu yatange atishisha n'uyahawe ye kuyatwara avuga ati ndakurikiranwa mu buryo bwa rwo bwose.
Iki cyageranye cya RSF ku bwisanzure bw'itangaza makuru kigaragaza ko igihugu cy'ambere cyubaho ubwisanzure bw'itangaza makuru ku mugabane wa Afrika ari igihugu cya Namibia kiri ku mwanya wa 23 gikurikirwa n'igihugu cya Cape Verde ku mwanya wa 25. Mu karere Rwanda rurimo igihugu kiza ku mwanya w'imbere ni cya Kenya ku 100, Ethiopia ku 110, Tanzania ku 118, Uganda ku 125, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku 154 mu gihe Burundi buri ku 159. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Turacyari mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yasabye abacamanza kudasumbanya abanyarwanda no kugira ubwigenge mu kazi kabo. Ibi umukuru w'igihugu yabitangaje kuri uyu wa kane mu muhango wo kurahiza abayobozi bashya bahawe imyanya mu minsi ishize. Inkuru irambuye muragezwaho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Abayobozi bashya barahiye, harimo abacamanza babiri bo mu rukiko rw'ikirenga aribo rukunda kuvuga François Régis wari usanzwe ari komiseri muri komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko, Hitiyaremye Alphonse nawe yarasanzwe ari umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yigeze no kuba umushinjacyaha mukuru wungirije, ndetse na Venancia Tugireyezu wabaye umucamanza mu rukiko rw'ubujurire mbere yarasanzwe ari ministre muri presidansi ya Repubulika umwanya yavanyweho mu kwezi kwa gatatu kwa 2017. Perezida Paul Kagame arahiza abo bacamanza, yasabye abo bacamanza kutavugirwamo mu kazi kabo no gukora ibishoboka byose ngo abanyarwanda batekane kugira ngo bagere ku iterambere bifuza.
Ubutabera udakemwa, kudasumbanya abantu imbere y'amategeko, guca imanza mu gihe gikwiye mu mucyo, ndetse no kutavugirwamo, ibi ni byo byaha icyizere abanyarwanda bose n'abandi batuye u Rwanda harimo n'abanyamahanga abafite ibyo bakora hano mu gihugu cyacu.
Perezida Kagame kandi yakiriye indahiro y'umudepite Ndoriyo Bijya Emmanuel yarasanzwe ari umujyanama w'akarere ka Gicumbi ari n'umwarimu mu mashuri yisumbuye muri ako karere. Haherutse kwinjira mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite asimbuye kuri uwo mwanya Depite Kanyamashuri Jean-Fier wo mu ishyaka rya FPR Inkotanyi weguye mu nteko ishinga amategeko ku mpamvu ze bwite. Harahiye kandi umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi yasimbuye kuri uyu mwanya Lieutenant General Jacques Musemakweri wari usanzwe kuri uwo mwanya. Mbere yo kugirwa umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, Jean-Jacques Mupenzi yabanje kuzamurwa mu ntera kuko yari General Major ipeti yahawe mu kwezi kwa mbere 2018. Jean-Jacques Mupenzi yarasanzwe akuriye imyitozo mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Gabiro giherere mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba bw'igihugu. Perezida Kagame yasabye aba bayobozi bose barahiye kurushaho guharanira umutekano.
Ibyo dukora byose bishoboka nanone mu nzego zitandukanye kubera kutuba dufite ubwumvikane, ariko cyane cyane dufite n'umutekano mu gihugu cyacu. Ubwo birumva ko hari inzego zishinzwe umutekano ku buryo bw'umwihariko, ariko buri munyarwanda wese ashinzwe umutekano. Iyo bidahereye kuri buri wese n'izo nzego zindi zibishinzwe ku buryo bw'umwihariko, ntabwo byagenda neza uko bikwiye. Ubwo rero ndabasaba ko twese tuba dukwiriye kuganisha aho ngaho kugira ngo igihugu niba gifite umutekano ibindi byose biroroha, biganisha ku majyambere twifuza.
Mukuru w'igihugu yibukije abayobozi barahiye uburemere bw'inshingano bahawe. Mukuru w'igihugu asaba abayobozi guhagaciro umurimo bashinzwe ndetse byaba na ngombwa bakawitangira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Burundi, aho leta yafatiye ibyemezo insengero zitujuje ibisabwa. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yakurikiranye iyi nkuru.
Leta y'u Burundi yafashe ingingo ko amashengero yose yubatswe hatisunze amategeko yoba yabomowe gushika mu kwezi kwa gatandatu. Mu rwandiko ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bwashize ahabona kuri uyu wa gatatu, bumenyesha ko atamuntu arekuriwe kubaka ishengero canke umusigiti mu gisagara ca Bujumbura. Muri urwo rwandiko ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bwasohoye, bumenyesha ko ivyo kwemerera amashengero gukora bitegerezwa gukogwa hisunze amategeko agenga amashengero mu Burundi. Ubwo bushikiranganje bukamenyesha ko bibujijwe kubaka ayandi mashengero canke imisigiti mu gisagara ca Bujumbura, naho kubaka hagati mu gihugu nuko yo kubahiriza imetero zisabwa hagati y'ishengero n'irindi hisunzwe itegeko rigenga amashengero. Umushikiranganje Pascal Barandagiye aramutswa ubwo bushikiranganje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane, yamenyesheje ibisabwa kugira ishengero ryemerewe gutangura.
Mungingo twamaze gufata nuko kugira ishengero rishasha rivuke, ubwa mbere na mbere rizobanza kutwereka inyubako ya kijambere bubatse rizokoreramo. Murazi ko benshi ubu bariko barakorera mu buntu bw'ubutete, ubuntu bw'ubuhite busakaje ivyatsi. Abo twarabagabishije twabahaye ukwezi kumwe kugira babwisamburire, atari ivyo mu kwezi kwa gatandatu tuzogenda kubusambura. Ingigira kabiri nuko igira ishengero rishingwe bushasha rizoza gukorera mu misozi. Na tuzobona rero ufise umuhamagaro wo gukorera Imana ataje mu byisi, bose bagomba kuza ngaha mu gisagara kobera ariho batoza menshi.
Ubwo bushikiranganje kandi bwibutsa ko atamunyamahanga ari kuriyo kuja mu barongoye canke inzego zifata ingingo.
Mu bisanzwe ibintu by'amashengero by'ukuri ni ibintu no munsi biriko biraturuhisha. Uno munsi Indiane ziri mu mashengero ni ukubera ishengero ubu ni business. Namba ari umuntu muri mwebwe yo bakenye icyo numusaba nakora ishengero. Utombe gukora ishengero ugatombora nkaryemera, uburonse umutahe. Ubu rero ishengero ni business. Aya mashengero rero amashengero amaze kugira ubutunzi bwinshi. Hari n'umutegetsi umwe mu karere yavuze ati ushaka amafaranga agenda ushinge itorero ishengero hariya mu Burundi. Ubu ni business gusa. Uro twabwira tuti rero ivyo mupfa byose leta nishwa kwemera ako kajagari muzana kubera amaronko, kubera kwirukanga mu byisi mwagize amashengero dandazwa cha ku murongo w'amategeko y'ishengero kandi bizizohahesha.
Muri ugo rwandiko ubwo bushikiranganje bumenyesha ko amashirahamwe y'amashengero yo kwijukira ibikorwa by'iterambere aho gukorera inyungu zabo. Umushikiranganje Barandagiye avuga ko izo ngingo zafashwe kuko gushinga amashengero mu Burundi ubu bibonwa nko gukora urudandazwa, arico gituma haboneka injyane nyinshi mu mashengero. Ubwo rwandiko rwahawe abajejwe intwaro bose mu gihugu rumenyesha ko kugira hubakwe ishengero canke umusigiti mushasha habwirizwa kuboneka uruhusha rutanzwe n'igisata kijejwe iby'amashengero mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ubwo bushikiranganje bukaba bwihaye gushika mu kwezi kwa gatandatu kugira bazorabe ko ingingo bwafashe zubahirijwe.
Urakoze Oriane Tangishaka. Turacyavuga amakuru yerekeye u Burundi. Inteko ishinga amategeko y'u Burundi yemeje itegeko rishya rigenga amatora mu mwaka utaha wa 2020. Leta yifuza ko hazatangira amatora y'umukuru w'igihugu, cyakora abashinga amateka bo bifuza ko habanza amatora y'abajyanama b'amakomine batorerwa rimwe n'abadepite. Inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu Rwanda, Pierre Claver Niyonkuru.
Umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu yasiguye ko iryo tegeko rije kwisunga ibwirizwa shingiro riheruka kuyinyanyugwa. Abashinga amateka bashikirije amakenga bafise ku vyereke ingingo nshasha yavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabajenama b'amakomine azobera rimwe.
Ahuko twohera ku bashinga amateka dusinje urwego rukuru rwose rw'umukuru w'igihugu, nifuje je kusaba yuko niba bikunda urutonde rwo kumukunye, ndetse bikunze nkasaba yuko ayo matora bikunze yobera rimwe hama izimari dufise ngo guhera ku mukuru w'igihugu guhera ku bashinga amateka cyo tukaba dushobora kugikuramo.
President arahira imbere n'amashinga amateka sintahura rero ukuntu bagwa yuko bakubide constitutionnel kandi inamashinga amateka iheza ku muri mukwindwi manda yayo no president aho gaza mu 8.
Umushikiranganje Pascal Barandagiye avuga ko ico atamari kigiteye
so debat nikene uno munsi tubavye ivyagiye bishikirizwa twebwe ico twagarara ko ni la stabilite du pays nuko turuganye dita et de moi izi eleksyo ziba vy'ukuri ari ya leta batoye umugambwe kuvuga eleksyo z'umukuru w'igihugu zashinga mateka n'abakoze kominuzo je hamwe
yindi ngingo iteye impari ni yivuga ibijanye no gutanga ibyegeranyo kubahagarariye imigambwe ku biro by'amatora umushinga mateka no wimbonigaba wo mu runani rw'amizero y'abarundi yiyamiriza iyo ngingo ivuga ko ibyegeranyo byose bizomanikwa ku biro by'amakomine
uri kanishira mu biro bagati jewe nkurikiza icanze genda ziko onivo ya seni ememe dose de mambreba iyo nisho nyinshi bakunda kuvuga ikitanditswe nitanditswe rero aha ko gerageza ku ingingo tukabyandika kuko ntacyo byica aba bavuga ngo nukuremereza seni yemegwa gute none ko tubigize avamemere tabisema dibishi ya seni kugira ya matora azowe byukuri transparent.
Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda asanga ibisabwa n'uwo mushingamateka wo mu runani rurongowe n'icegira ciwe agatondwasa byo twara uburyo bw'inshi
urishiye uko amahera ari maze guterera ngahera reka dufate icyo cy'amandate dufate n'uko bashobora kwafisha mugabo utanga kopi ku mugambwe umwe wose ibyo tureye kuremereza se hano usanga wewe ntari faranga nari muratera cy'amatora.
Aho umushikiranganje w'intora y'agati mu gihugu Pascal Barandagiye yaregize icyo ashikiriza kuri izo mpari
kubera bavuga bati twebwe turafise amakenga y'uko l'accès à nos mandataires bitoshoboka on peut nous faire une rédaction y'autorise l'accès des mandataires hamba twandika y'uko que il est dressé en procès verbal en présence des mandataires qui le désirent nogira ko le désire kugira ngo niba boycotta iyo opération icyo cyitwazo pure invalide iyo processus ya kontaje ya bayi mugabe abashaka kuza kurangene bateranya ivyo vyavuye mu mabiro de vote ku mabiro yo mu bitumba ku mazone runaka abo bagenda bibanga mugabe ntibacereze ngo natwe gutanga kopi kandi techniquement bitoshoboka.
Hari umwe mu bashingamateka b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'ubadatahura ko umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza azo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubonawe n'umupfasoni Persile Mwidogo.
Nagira ngo ure n'ishimbire abantu bari ko baravuga ngo umukuru w'igihugu ngo yarivugiye ngo ntazitoza bigera bivuze kuko we warazi ko atogwa n'Imana yo mu ijuru yaramaze kumwemeza ibitangaza Imana yamukoresheje mwarabibonye kandi ahanguma subiramo ntimwibaze ngo jewe ngo nico ndiko ndamuronderako ibintu bitangwa n'Imana yo mwijuru nawe nyene naharasaba Imana mvuga icyo Imana yantumye kandi mu kukivuga ndababwira kugira abacumvise bagize Imana bakacumvira ntibagire ingorane utazovyumvira ngo abigire uko ntazovuge ngo sinari naratumwe.
Umushikiranganje w'intora y'agati mu gihugu yashikirije ko ataco afise ashikiriza ku vy'uwo mukenyezi avuga ko yeretswe n'Imana. Amafaranga y'ingwate yatangwa n'ushaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu yavuye ku miliyoni 15 y'amarundi aja ku miliyoni 30 z'amarundi. Ikirengo naco co kwiyamamaza kizomara iminsi 21 no kuvuga indwi zitatu. Abashingamateka 105 bemeje iyo nteguro y'itegeko, batatu barayihakana. Kubagira ku 108 bari bitavye ibikorwa. Bamwe mu banyepolitike twavuganye batashatse ko amazina yabamenyekana bifuza kuyandikwa bazotora naryo ryosubigwamo kuko hari abarundi bariko barahunguka bakaba batiyandikishije. Ku bwabo ico gice c'abarundi co bacibagiwe kandi gifise uburenganzira bwo gutora. Abo ntibemera no mugwi ujeje gutegura amatora seni kuko bavuga ko abawugize batumvikanywe ko nabo se. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi ry'America.
Nshuti muduteze amatwi ibiganiro byacu turi hafi kubusoza, tubabwire muri make ariko amakuru twabagejejeho mu kanya. Umujyanama wa perezida wa Amerika Donald Trump yagiye mu Burusiya mu biganiro, umuvugizi w'i Kremlin Dmitry Peskov niwe wabibwiye abanyamakuru kuri uyu wa kane.
Hagati aho perezida Donald Trump ntabwo yagambanye cyangwa afatanye n'Uburusiya bwivanze mu matora mu 2016, raporo y'umushinjacyaha wihariye yabyemeje.
Korea ya Ruguru nayo irasaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Mike Pompeo kutongera kujya mu biganiro birimo programu nikleyeri. Nshuti mwese twari kumwe, aha niho dusoreje ibiganiro byacu. Ku buhanga bw'ibyuma ya Peter Handry na Fatuma Karara Animasi, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Thomas Kamilindi, turabashimiye cyane rwose. Umugoroba mwiza, murakarama.